E ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi ya shortwave muratwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Mu Burundi abantu barindwi baraye baguye mu gitero cy'abitwaje intwaro mu ntara ya Mwaro.
Guca cyashika n'ingoga abashika kuri 8 bikekwa ko ubwo bubisha barafashwe bari mu minwe y'igipolisi kumvo zitohoza.
Uwo ni Desire Nduwimana umuvugizi wa polisi y'u Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasenyewe n'imyuzure baratakambira leta kubatabara, naho muri Uganda impunzi ziri mu nkambi ya Rukinga zihangayikishijwe n'ikibazo cy'uburezi bw'abana. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Abantu bitwaje intwaro baraye bishe abantu barindwi mu ijoro ryo kuri wa gatanu muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro iri mu gihugu rwagati. Umuvugizi w'igipolisi yatangaje ko abantu 8 bakekwaho icyo cyaha batawe muri yombi. Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru.
Icyo gitero cyabereye mu kirabo kiri ku mugwa mukuru wa komine Rusaka intara ya Mwaro hagati n'hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abishwe muri bo batanu nabubakanye n'umwana w'umwe muri bo. Nejide Kwizera umunyabigega wa komine Rusaka mukenyezi wiwe yahike Ndizeye umuyobozi yajeje uvyigwa ku ishure ryisumbuye rya komine Rusaka n'umutambukanyi wiwe yarasanzwe ari n'umuyobozi wa korije iyo komine. Abanyuma bapfanye n'umukobwa wabo yiga mu mwaka wa gatandatu mu mashure y'intango. Amakuru ava habereye igitero yemeza yuko amafaranga atazwi igitigiri yibwe inyuma yo kwicwa kwa baba. Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko abantu 8 bikekwa ko bafite uruhara muri kino gitero bafashwe ku mvo z'amatohoza. Desire Nduwimana.
Abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho babiri bateye mu kabari ko witwa Epitas ugura umucanwa bica abantu ndwi bakomeretsa n'abandi batatu. Igipolisi cyashoboye guca cyashika n'ingoga abashika kuri 8 bikekwa ko ubwo bubisha barafashwe bari mu minwe y'igipolisi kumvo zitohoza.
Icyegera cya Perezida Prosper Bazombanza avuka muri komine Rusaka kuri uyu wa gatandatu yaciye akoranya akibiriraho inama y'umutekano. Mu ijoro ribanziriza Pasika umwana n'umukozi w'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi muri iyo komine barishwe n'abantu bitwaje inkoho mu gitero cyabereye ku rugo rw'uwo mugabo asanzwe ari n'umukuru wa zone Makamba aho nyene muri Rusaka. Eloge Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habasenyewe n'imyuzure mwaka ushize mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa gatandatu baramukiye mu rugendo rwakozwe mu ituze rugamije kwibuka bahitanywe n'iyo myuzure no gusaba leta kububakira amazu ikabavana muri za shitingi bamaze mu mwaka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yabikurikiranye.
Abo bantu babarigwa mu ijana bari bambaye imyambaro y'umukara n'amashashi mu mutwe bakoze urugendo rwo kwibuka babo batwawe n'imyuzuri yibasiye umujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 17 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2020. Icyo gihe yahitanye abantu 65, isenya amazu 6876. Joseph Mbarato ni umuyobozi w'ababuriye ababo n'ibyabo muri iyo myuzuri avuga yuko mu ibaruwa bandikiye umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo bashikiriza ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira basabye ko guverinoma yabubakira amazu ikaba ibifungurwa ikabavuza ikishurira abana amashuri ndetse ikagomera n'inzuzi za murongwe kavimvira karana na rumanga ndetse na kivuvu muri uyu mujyi wa Uvira urimo abatakarije byabo muri iyo myuzuri bagera ku 14,897 barimo 8,223 bari mu mashitingi n'6,672 bari mu miryango y'abaturanyi n'abagira neza baganire n'ijwi rya Amerika bavuga yuko babayeho nabi nta bufasha bahabwa Rukundo Ibrahimu ari muri site ya Gasenga
none uyu munsi nyene no munsi wo tugejeje umwaka gumwe nyene kuva ijya amazi garadufashe garatujanye none ubungubu twari turi kwibuka inshuti izafuye mu byabibazo n'ibindi nyine twari tugiye kujana ingorane zacu kubayobozi kuvuga ngo babone ku ncyo yo kudufasha kubera ndafasha nyo dufite turi kugyama hanze iza shitingi za maze gufa nyine ndabiryo dufite ndani miti turacyari ogusa no kugyama nyine tuhagaze
mubahitanwe niyo myuzuri harimo abana batanu bari zikiopla n'umugabo we ubu uyu mutegarugori atuye mu Gasenga yugarijwe n'ibibazo
tukicara mu mahema gusa na kimwe tufise hariya kubera ntacyo tugya nacyo na mbuzi tufise kubera tukicara gusa uko nyene tugenda tusaba impuzu kwabandi kugya nacyo na kimwe na barako baratuha kubera tukicara uko nyene tagenze kubera amazi yaratekanye hariya byaje mu ijoro saa sita yo mu ijoro tugenda kumurima tugenda kwicara hariya mu ijoro yose twicara hariya turabo turamagara mama uri hehe papa uri hehe kumbe papa yaragiye n'umugabo wanjye yaragiye bose n'inzu zose zagenda
namazi
abana banje batanu baragiye namazi n'umugabo wanjye aragiye namazi
umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Kifala Kapenda Kiki yabwiye abatakaje ibyabo ko ubuyobozi bw'umujyi bufatikanje na societe civile bazageza ibibazo byabo ku buyobozi bukuru bw'igihugu hagati aho abandi baturage babarirwa mu makaritsiye atandatu nabo bibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika yazamutse Vedas Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
bakunze Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 Na uko wadukulikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuve muri Republika Demokarasi ya Kongo tujya muri Uganda aho impunzi zituye mu nkambi ya Rukinga mu burengerazuba bwa Uganda zivuga ko zugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimo imibereho mibi n'ikibazo cy'uburezi ku bana babo muri Uganda umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi nibyo tubwira
Ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR rimenyesha ko ubu Uganda ari cyo gihugu gicumbikiye umubare w'impunzi munini cyane kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afurika Ubwinshi bw'impunzi rero butuma imfashanyo zigenerwa itazikwira zose. Zimwe muri izi serivisi zigirwa ingaruka kubera iyi mfashanyo idakwiye n'iby'uburezi ukurikije impunzi zimwe twavuganye akaba zivuga ko kenshi abana bazo batarenga ku mashuri y'ibanze kubera ko basabwa kuriha mu mashuri yisumbuyeho kandi nta mafaranga ababyeyi bizo mpunzi bafite.
Ariko ikindi kintu kitubabaje nukuba umuntu ashira umwana mu ishuri yuwene ikamuhenda ngo izamurihira kimwe cya kabiri ari kubona ubu ni kimwe cya kabiri nta bigihari umwana agera muri senior ya mbere mu mwaka w'indwi bagaca mubonamwo kubera kuri sene kuva ku mwana ayega mu mwaka wa gatandatu kuzamuka aho twaro dutanga icya kabiri none ubu rero baraduhakaniye ngo nukwifaho ngo umwana ngo abaruwawe ngo umwigisha ngo nimwasubira mu gihugu ngo aze agutere imbere ngo nokwifaho kandi benshi nabakene
none se ko kwiga kwigiye kubona ari bishaka amafaranga ariko gusa ingwa imbugamize duhura nazo iyo barangije amashuri arindwi yisumbuye ya primaire yo hasi kujya hejuru yakomeye kwa amashiringi yo gushashura secondaire icyo gitongore kigenda gifatamo nko mu bana 20 barangije gifatamo umwana umwe cyo gihe rero abana bacu bagerageza kujya gushaka nko kujya kwigimira amashuri y'imyuga kiga kubaka akiga nko kajya mu bugaraje kiga gukanika ariko byo bangwe ngo umwana ngo impunzi ngo yiga muri za secondaire za kaminuza ibyo ni ibintu bikomeye gusaba bigimye udushuri twumwuga bamwe bakajya gukora mu imirombe se itari myiza cyane.
Iki ni ikibazo leta irimo gushakira umuti ukurikije minisitiri ushinzwe ubuyobozi bw'uburere Jennifer Namuyangu. Kandi yongera ko leta iteganya gushyira amashuri y'impunzi ku rutonde rw'amashuri ya leta kugira ngo aje abona iby'andi mashuri ya leta abona, bityo asaba amahanga nayo kubahiriza inshingano zayo mu gufasha impunzi. Ariko umukuru HCR muri Uganda Joe Botre avuga ko amafaranga agenerwa gufasha impunzi muri Uganda yarasanzwe ari makeya cyane ku buryo atashoboraga guha impunzi zose icyo zishaka, ariko ko ikibazo cyaje kurushaho gukomera nyuma y'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije imitungo y'ibihugu bitanga imfashanyo itubutse ku mpunzi. Icyo cyorezo nacyo akaba cyaragabanyije iyo mfashanyo. Uretse ikibazo cy'uburezi, impunzi zinabangamwe n'ikindi kibazo kibura ry'inkwi zo gutekesha ku buryo ziheba zikambuka umupaka kujya gusenya mu gihugu cy'igituranyi cya Tanzania kiri hafi iyo nkambi ya Rukinga, aho zihurira n'ibibazo bitari bike nk'uko izi mpunzi nazo zitashatse ko amazina yazo amenyekana kubera impamvu z'umutekano zabitangarije Ijwi rya Amerika.
Mu by'ukuri ikintu impunzi kesha ahantu ziri ibiti birahera kuko hacanwa inkwi nyinshi abantu bari benshi. Ikintu kwedi nico ni kibazo bikomeye. Ubu ngubu gahunda ihari no kuvuga yuko umuntu nyene abona ko tubangamiye uko abantu bakomeza kugira ingorane utagize ingorane basora amafaranga menshi kugira abasirikare ba Tanzania bemere kwinjira mu kibira gutema inkwi, ariko nta kundi navyo turabishima ko nta kundi byogenda, ariko tubona ko bitameze neza.
Ukurikije leta ya Uganda, ibidukikije byarangiritse cyane mu bice bituwemo n'impunzi kubera ko zitema ibiti byinshi zishaka inkwi. Nyamara ubu umukuru w'umuryango utabara impunzi ku isi hose Philip Grandi yari muri Uganda mu kwezi gushize yavuze ko igihugu cya Uganda gikeneye imfashanyo yihutirwa mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije.
But also to recognize and support Uganda's leadership in very new approaches on how
ati dukwiye gufasha igihugu cya Uganda mu migambi mishya cyatangije yo gufasha impunzi. Iki gihugu dukwiye kukibera umuvugizi hanze kugira ngo gifashwe mu mishinga ihoraho yo gufasha impunzi. Tunkashe eri twiteguye gushora umutungo utubutse mu bikorwa bijyanye n'uburezi, ibidukikije hamwe n'ubuvuzi bw'impunzi nk'ibintu nyamukuru tubona ku ruhande rwacu.
This difficult situation are the key priorities.
Kurizi mpunzi ariko icyo gutera ibiti ubu ngubu ntabwo cyahita gikemura ikibazo cy'impfi byihuse.
Ni ukuvuga ngo iyo porogaramu yo gutera ibiti yaratanguye n'ubu, yaratanguye cyane ahantu haturiye impunzi, ariko kandi n'ubwo bitera ubu ni ibintu byitonderwa bizoba bigeze nk'uko babyokenerwa nyuma y'imyaka 10. Urumva ko n'ubundi kibazo kigomba kigira gute kiguma kiri kibazo.
Kurikije ikigo cya leta gishinzwe impunzi, Uganda ubicumbikiye zikabakaba mu miliyoni 1,400,000 ziganjemo izituruka muri Sudani y'Epfo hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwaka ushize President Nana Akufo-Addo wa Ghana yatangaje ko igihugu cye kigiye kuzajya gitunganya igihingwa cya kakao mu gihugu imbere aho kuyohereza mu mahanga ngo abariho bikorerwa. Yavuze ko nta terambere icyo gihugu gishobora kugeraho bakomeje kohereza mu mahanga ibihingwa bidatunganije. Icyo cyemezo cyakiriwe gute n'abanyegana ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika? Nibyo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriyeho na Zeno Nicayenzi impuguke mu byerekeye ubukungu Emery Pacifique mpuguke mu byubanye n'amahanga n'ubwigenge bw'amasoko na Pierre Claver Nsengiyumva umuhanga mu bya politike. Duhereye kuri Zeno Nicayenzi.
Icyo cyumviro kiranshitse mu byukuri basokuru bari babivuze neza baciye umugani bati abagabo barara kubiri bakarota rimwe. Uyo mukuru wa Ghana avuza twebwe abanyagana ndabasabye mwemere munyemerere ibyo twahora dushora mu mahanga bidahinguye tubihingurire iwacu, ari ibyamwa nka kakao, ari inzahabu ivuye mu kuzimu, ari n'ibiti, ibintu byose bidahinguye tubihingure iwacu tubishorere muri Afrika, tubanje muhiri wacu muri Ghana, muri Afrika no hanze y'Afrika. Uwo ni wo mugambi mu by'ukuri urashe ukwiye abasokuru bacu bari bazi ubwenge bavuga bati akimuhana kazi imvura ihise. Ntukigire wiyumvira ko hari umuntu azova inyuma y'urugo ngo aze guteza imbere urwo rugo rwawe. Ni wewe nyine urugo ufata ingingo zibereye kugira ngo uteze imbere urugo rwawe. Maze uwo muhuye ati nkeneye iki, ati uwo bugifise nawe uti naje nkeneye iki uwo bugifise, maze mukaje inama n'ingingo ku giciro, aho niho hari iterambere ry'ukuri mu gihe twikoreye twebwe nyene ibyo twimbura tukabiyungurura gushika ha ku rwego rwa nyuma.
Yego, reka turaza kubandanya
ari iterambere ry'ukuri ndashigikiye rwose uwo mugambi w'umukuru w'igihugu cya Ghana.
Nawe Pierre Claver Nsengiyumva icyo cyumviro cya President Addo cyo kutaguma igihugu ciwe kizera ku bidandazwa byaba bivuye mu burimyi cyangwa mu masoko kama ari mu butaka bwa Ghana bidahinguye ko kubwiwe yatari nzira yo kubandanya mu kibona gute?
Yego, jewe ndashimye rwose ingingo mukuru w'igihugu cya Ghana yafashe, kuko ingingo ibereye ingingo vyukuri yerekana ko ubu bikubisa gashi muri ico gihugu buraraba ubutunzi bwabo ingene buriko buteza imbere abandi kuruta ko bubazaniye inyungu. Ni n'akaryo kandi kukuvugira kagohengira nk'izindi ndongozi za Afrika kugira ngo biciye nko mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bivirengira ibibereye byokogwa kugira ngo ubutunzi Afrika muri rusange bukore kugira ngo habone iterambere ry'abanyafrika. Ni ukuvuga rero yuko ibigumbwaho bizosaba n'izindi ntambwe nyinshi zizoterwa kugira ngo abanyafrika batangure gucukura neza no gukora neza amahinguriro ashobora gutegura neza ibyo bita les produits finis, hanyuma ashobore mbere aho kubirumwika ari iby'abandi babanza gusubira gukora kugira babikoremwo ibibadandaza badushorera ko mu nyuma budusume, ahubwo mbere bibe uko Afrika ariyo izofata mu minwe ubutunzi bwayo, hanyuma igakorana urudandazwa n'abandi bantu ifise ibibashoreye bagura kandi bakabigura ku giciro cyiza, igiciro giteza imbere ibihugu byacu, gateza imbere mbere bose abantu bake nk'abadandaza bonye. Murakoze.
Nawe ni Emery Pacifique, icyo kibazo nyene mubona gute ibiriko bishyikirizwa na President wa Ghana Akufo-Addo?
Murakoze Fidel kuri icyo kibazo. Ubwa mbere nagomba ndamutabashinga ntaye dusangiye ijambo nk'uko babi abivuze nanje mbona yuko ari ingingo yaje hageze nimba hatari harengeranye muri Afrika kandi ngaturaja kwigaruka ko burya ingingo yoroshe gufata kuko isaba ubushake bwa politike go hejuru kuri jewe novita hamwe bigiye mu ngiro ko kuba ari ukwikukira ku butunzi bwa Afrika ari naco gushika uno munsi tutarashikako yoba ari intambwe rero ikomeye igana kuko kwikukira ku butunzi bwa Afrika.
Aravuze Emeriko sipata ningingo yoroshe gufata kubganyu umushinga ntazeno niko mubibona mwo bisigura gute kubera nibintu bimaze gihe ubutunzi bwa Afrika bufatiye ku bicuruzwa bidahinguye bija hanze bikagaruka byahinguye bikagurishwa kwibeye izimbye kandi byavuye muri Afrika mu butaka bwa Afrika iyo ngingo avuze ngo ntiyoroshe niko mubibona
yoroshe kuko avuze ati mu byukuri Afrika yari kukiye kuko baduhaye idarapo tuja mu mashirahamwe mpuzamakungu yose ariko Afrika mu byukuri ntiri guhotora ntiri kukira Afrika kugeza uno munsi turiko turavugana ni igihugu kikiri mu gikoroni cyakindi emwe kidatewa amazi kubona uno munsi tukishora mu mahanga ikawa, icyayi, ipamba nkuko twayishora imbere igihumbi n'amajana icyenda mirongo itandatu na kabiri hamwe twikukira n'ubu ikawa niko tukiyishora umunsi tuzogira tuti ikawa ntizisubira kuyishora imeze gutya tubanza kuyihingura tuzoyishora mu Buswisi tuzoyishora mu kibanza cya Nescafe tubanze tuyihingure tugire neza ndetse kurusha Nescafe hanyuma tubone kwishora aho ni Burundi aho ni Rwanda aho n'ibindi bihugu bidukikije n'ibindi bihugu byose byo ku isi bishora ikawa ntihagire igihugu na kimwe kisubira gushora ikawa kuko tuyishora ubu turahomba tuguma hahandi kubera iki kubera ko isi yacu ikawa irayinunuza kandi atacyo bidukuramo isiga igatituka iyo kawa ntago icyo tuyikuramo ariko abayiturangurira mu mahanga ikabatungisha gushika iyo ni ikawa icyo ni icyayi iyo ni pamba ivyo ni ndamabuye y'agaciro ava mu iwacu ayo n'amashyamba byose Afurika ifise byose ariko ibuze iyo ngingo yo kuvuga iti ivyo dufise byose tubihingurira iwacu hanyuma dushore ibidandazwa byahinguye gushika ku nshuro ya nyuma ubwo nibwo bwikukire bw'ukuri.
Pierre Claver Nsengiyumva ababona ko itazoba igikorwa coroshe kuko ivyo bisaba nk'abavuze ingingo ya ADO baravuze ko ari ingingo nziza mugabo kubishyira mu gikorwa bitazokora ko nta buryo buriho butunganijwe ibikoresho amahinguriro ko naho bagomba gukora nk'iyo kakao bakayihinguramwo shokora bizosaba hari ibindi bikoreshwa byinshi mu guhingura shokora harimo amata aravuga n'isukari akavuga ko ata hinguriro hinguriro rikomeye gisata cy'amahinguro akomeye y'amata ariho muri Ghana ivyo ntibizotuma ibiciro biduga ntibahiganwe neza ku masoko mpuzamakungu ya shokora nikihe mubona bazokora kugira ibiciro bigume hasi kandi ubwo buryo buboneke bwo gushiraho ivyo no kwita infrastructure
kibazo bubajije harimo ibintu nka bibiri novuga birimo mu cyumba bibiri n'uburemere bw'iyo ngingo kandi bikaba bitumwa n'akamaro kayo n'akamaro kanini cyane iyo ngingo izozana iyo kugira ngo abanyafrika bashobore gukora ku nyungu yabo kugira ngo ivyabo ntibisubire kugenda mu minwe y'abandi bantu hama bigaruke bituzimba ariko kandi nagira mvuge ikintu kijanye n'ubushake bwa politiki nk'uko ubundi two turavuga muri kiganiro two turaganiramo nitwa Mary Pacific nuko hatiza kuba ubushake bwa politiki hanyuma bukajana no kurondera ibijanye no gushira mu ngiro imigambi ngiyi mishasha itari no kuba mishasha nk'uko umushinga ntahe dusonera cyane mutamani sayenzi yavuze n'ibintu byari kuba byabaye kuva kera ibishoboka ko bibandanya ubutunzi bwa Afrika ubandanya gufatwa nkuko ibintu twabikora kuva muri myaka 62 ku ma independence. Bivuga rero ko hariho impinduka mu kwiyumvira iby'ubutunzi, mu kwiyumvira mbere n'iby'ukwikukira, kuko ntiwoshobora kuvuga ko wikukiye udashobora kugira icyo uvuga wewe nyine ingingo ufata ku butunzi bwawe. Ni ukuvuga no mu Kirundi barabivuga neza ko ngo utigaburira mu bisanzwe ntiyigaba, cyangwa utigaba ntiyigaburira. Ni ukuvuga ko ubu hagiye kuba nibaza nk'ibiganiro bindi bizoba ku rwego mpuzamakungu cyangwa ku gihugu kimwe n'ikindi, kugira ngo barabe abo basanzwe basangiye gukorana. Kuko nk'ubu yaba bavuze ko batazosubira gushora ibintu byabo mu Swiss, ariko nungira ngo hariho n'ukundi bashobora kuzobikora, kumvikana ahubwo ingene bohanahana ubumenyi kugira ngo hasubire habe ikintu abo baswisse nyine boshobora guterera nk'icyumviro, kuko barimwe mu batumye iyo situasiyo ibandanye imera gutyo ku kuntu ibintu bimera gutyo, kuko bagumye barondera inyungu. Nibaza rero ko mu majambo make Afrika yose izobabonera akaryo ko gusubira kwibaza, kwicara hamwe bakiyumvira neza. Hariho n'abari baragerageje imigambi mwimwe, twarumvise nka NEPAD, turumva n'ibindi. Bamwe bamwe bagiye mbere n'abapanafricaniste niko bavuga, niko novuga bamwe abagize ama independence ya Afrika. Aho nyine muri icyo gihugu hariho umuntu yasonewe cyane yitwa Kwame Nkrumah, yavuga nk'ivyiyumviro nk'ibi nyene uyu yamusubiriye kurongora igihugu muri iyi myaka avuga. Ni ukuvuga ko Afurika isaza gusubiza ibintu ku murongo wayo, atari gusa kwiyumvirwa ko nk'abantu bataweza gutorwamo ibintu bakagenda bikagenda. Banki y'isi yose igira itangurira rero ku gukora ikorana neza n'ibihugu
by'ibihugu
imigambi yabyo biharuriye ku bantu, ku bantu babyo n'inyungu zizoze ku bantu babo bivanye n'ibyo bashoye n'ibyo bakunyene bihinguri. Murakoze.
Emery, ingingo nk'izo zifashwe n'igihugu kimwe gusa ku bidandazwa ko si Ghana yonyine yimbura, dufashe akarorero ka kakao, igihugu cha Cote d'Ivoire kimbura inshuro zibiri kuyirusha. Ibihugu bidafatiye hamwe ngo bifatire hamwe izo ngingo ntibizogorana, naho igihugu kimwe cyo wagifasha ingingo riboneka yo kugerageza ubwo bwigenge mu bijanye n'ubutunzi.
Kibazo cyawe uvuga uti ibindi bihugu Ghana n'igihugu kimwe mu bindi byinshi, nivyo bija muri urwo rugendo rwo kurabira hamwe imbogamizi. Nimba Cote d'Ivoire ariyo ifise kakao nyinshi, ikaba yoyo itabona ibintu ukugana ibibona, ivyo bizogira imbogamizi mbi kuri Ghana. Ukuvuga yuko Afrika harakwiye ukuntu iyo haje ibi bintu twita market policies cyangwa imigambi y'amasoko n'ingene amasoko yoremwa n'ingene ubutunzi bwo kubakwa muri Afrika, Afrika igomba kubikora mu runani. Kuko ibi batubwiye by'igihugu cyitwa Ghana n'ikindi cyitwa Cote d'Ivoire n'icyitwa Burundi n'icyitwa Nigeria, bimwe bimwe banaremye bitabaho. Ibi bintu no kugira ngo ntidushike kuri iyi ngingo nyine igoye, umugabo w'intwari yagerageje kwereka abanyafrika yuko bakwiye kubikora.
Nshuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho muri aka kanya n'aho tuyasoreje. Nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi, nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Fatou Alimas Kalala niwe wamfashije kuyegeranya. Ije mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, twese turabashimira tugira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.